televiziyo yindundi culture amakuru mu kirundi
ndabahaye mwiriwe mwese muteza amatwi ibiganiro vyacu ubu numwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira hari umunyeshure yaraye yitavye imana abandi 24 nabo barakomereka ibirasi 13 birasambuka imirima itaramenyekana irononekara ivyo ngo vyatumwe n'imvura y'igihohozi yaguye mu mazone ya Mubugana Mivo zo muri komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera nkuko vyemezwa n'abajeje intwaro muri iyo ntara basaba ko abagira neza bo bagarukira ko abakenyezi bibungenze bituri bitaro vyitiriwe umwami Karede mu gisagara ca Bujumbura muri iyi minsi barafise ingorane y'ingene bakigwa bamwe baryama hasi nkuko bagenzi bacu bavyiboneye kuri uyu wa kabiri ivyo rero ngo bibatera impungenge ko bashobora kwandura indwara igitega tubabwira ubukene bw'ibibanza vy'ubwiherero n'ibikoresho vyo gutamwa imicafu vyibonekeza mu bibanza bimwe bimwe vyaho nayo mu nkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza iminsi yose ya kabiri uyu munsi tuvuga ku ndwara y'intandara n'ibimenyetso vyayo amakuru saa gusa tubafitiye n'ayandi n'amakuru mushikirizwa na Kristalida Rerimana utuma amajwi abashikira na Kerine Bizindavyi twese tubaye ikaze
Radio Indundi Culture.
Nari mpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru nkuru ko ari umunyeshure yitavye imana kuri uyu wa mbere abandi 24 barakomereka ibisenge vy'ibirasi 13 navyo birasambuka ivyo vyatumwe n'imvura y'igihozi vanze n'urubura yaguye mu mazone ya Mubugana Mivo yo muri komine ya Ngozi aho n'imirima y'ibitegwa bitandukanye iri ku buringanire butaramenyekana nayo nyene yononekaye abajeje intwaro muri ayo mazone bamenyesha ko abahaburiye ivyabo muri kino gihe bari mu kangaratete basaba ko bagira neza bo bagarukira ko bakabafasha no mwisanurwa inyubakwa zononekaye n'inkuru ya mugenzi wacu Jana Himana
Nkuko bishikizwa n'abajeje intwaro ngaho muri zone ya Mubuga nuko muri iyo mvura yaguye nk'igihe cy'isaha indi z'umutaga ku ishuri ry'indaro ryitwa Ecole Alliance ryo ku mutumba Kayogoro umuyaga wasambuye ibirasi 13 hongera hasambuka n'uburaro bw'abanyeshure aho hononekaye imatera zishika 150 n'ibindi bikoresho by'abanyeshure byo mu ndaro bitari bike muri uwo mwanya nyene umunyeshuri w'imyaka 13 yari yitavye Imana abandi 24 nabo barakomereka bitewe n'ibomoka ry'impomeza mashure akiri karubakwa ibitabo vy'abigisha n'ivy'abanyeshuri navyo nyene ngo bikaba vyarononekaye abanyeshuri bakomeretse bashe bajanwa kuvurirwa ku bitaro bikuru vyo mu gisagara ca Ngozi ikiziga c'umwana yitavye Imana naco kica kijanwa mu buruhukiro muri ico kiringo nyene muri zone ya Mivo yo muri komine Ngozi nyene yegeranye niyo ya Mubuga ngo iyo mvura yarononye imirima y'ibiterwa bitandukanye biri ku buringanire butaramenyekana aha twovuga nko ku mitumba ya Gahengeri Mwungere Sare n'ahandi aho nonekaye imirima y'ibigori imyumbati ibiharage ibiraya n'ibindi muri kino gihe rero abajeje intwaro muri uto turere bamenyesha ko abahuye n'ivyo vyago bari mu kangaratete bagasaba rero inzego zo hejuru hamwe n'abagira neza kugarukira kuri abo bantu bongere bafashe mu isanurwa ry'inyubako zononekaye muri komine Kayanza n'intara Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture
Arakoze mugenzi wacu Jana Himana ishiramwe gishinze kugwanya ihohoterwa ry'abantu n'agashomeri arishoto risaba ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu cya Tanzania kwitwararika abarundi baba canke barangurira imirimo muri ico gihugu kugira ntibagwe mu mporero kubafatwa bagirizwa kuba bagize imyerekano y'ukwiyamiriza amatora aheruka kuba muri ico gihugu umuhuza bikogwa waryo ku rwego rw'igihugu vyanenda isaba abona ko kwihutirwa ibiganiro hagati y'ivyo bihugu bibiri kugira ico kibazo gitorego umuti ndayisaba ariko agafita umwizero kw'iryo hohoterwa ritoba kuko ibi ngo vyo Burundi na Tanzania bifitanye imigenderanire myiza tumukurikire
muri arishoto turashinga n'ivyo twari twumvise yuko hanini imyerekano iri kwa mu Tanzania abanyamahanga turavye barundi bari muri Tanzania bari kurondera ubuzi munzi ziriyo ababayo ni benshi nico gituma rero muri joto dusaba yuko ta murundi yo kwirukanwa kubera iyi myekano iri kwiraba ingingo zofatwa zo kwirukana abanyamahanga muri Tanzania oraba abarundi ntibabemwo turabona yuko hariho imigenderanire myiza hagati y'Burundi na Tanzania iri shirahamwe rirasaba kandi ko gataka kazina muntu ku barundi ba mu gihugu cha Tanzania cyo bandanya byubahirijwe cyane cyane bavi baba abantu bazira ibyo bintu hama kugira ngo bace baba abantu bakumigwa bahohotegwa bashukwa gufunya aboro cyaje bashaka gufungwa ntagire mu Burundi agwa mu mporero iyo myerekano iri kwaba guca Tanzania ko turabona yuko atarundi barimo ari joto irasaba yuko hoba ukuvugana hagati y'igihugu cy'u Burundi na Tanzania kugira ngo batorere inyishu nzize itanga amahoro icemo kuganira ituma abarundi babandanya ibikorwa byabo barimo mu gihugu cya Tanzania atawo kubinuba atanu kubikeka arije to kandi nasavye ambasadere w'u Burundi muri Tanzania kubandanya ahagararira n'ukingira abarundi ha muri Tanzania
Abakenyezi bibungenze bituri bitaro vyitiro mwami Karede biri mu gisagara ca Bujumbura muri iyi minsi barafise ingorane y'ingene bakigwa bamwe baryama hasi nkuko bagenzi bacu babibonye kuri uyu wa kabiri ivyo rero bitera impungenge bamwe mu bituri ivyo bitaro ko bashobora kwandura indwara ariko guhitamo gutaha hataragera ubuyobozi bw'ivyo bitaro vyemeye kugira ico bushikirije hanyuma ariko abo bakenyezi basaba ko ikibanza bakirigwamo cotunganywa bakaronka aho barazwa n'inkuru ya Olivier Kwizera
Aha ture ko bitaro vyitiro umwami Harede biri muri zone Gihosha komine na hangwe intara ya Bujumbura ni bitaro biri kwibarabara gitiriwe mwezi gisabo kandi mu bwinjiriro bwavyo haramazi n'isabune abinjira bahita barakaraba igihe twashika nk'isaha zitanu zirenga iminota 13 twahura n'abinjira ndetse n'abasohoka muri abo hari nk'abakenyezi bibungenze twerekeje mu kibanza bakiriramwe abakenyezi bibungenze twakiriwe n'uruyogoyogo rw'abana Ariyo muvyo twiboneye ni nk'abakenyezi bibungenze barindiriye ko bakigwa harabagendagenda n'abandi twasanga bicaye ku ntebe ikindi twasanze n'abakenyezi bibarutse baba bicaye n'abana babo aha bagasigura ko baharaye
nyine na ku ntebe kubera tatanda bibari yewe baragosohora hano kamenya abagara
harabahitamo kwitahira kuko hari mibu kugutinya ko bandura ingwara
ayi mibiri Ewe nala kubeli nwa alawa hungu baanje wali hiyo Ala tuta ni nisegetera Mbiba niteneza lero kubeli mbugishi kwa lala hasi Masima Yabda yeneza bugati sasa ujama Kati ama nani umwane
Bangwe mbogo tukwa yaze batashimye kuvugira ku vyuma vyacu babona ko kuba ku izindi nyubako zofasha kwakira abakenyezi bibungenze tubajije umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro muganga Stanislas Harakandi yatwemereye ko azogira ico avuze mu makuru yacu yo hanyuma ibitaro umwami Harede vyashizeho ku itegeko ry'umukuru w'igihugu muri Kigali mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kane ico gihe vyakira abagwayi baharugwa ku majana ane na mirongo ibiri
Olivier Kwizera urakoze tukiri mu gisata c'amagara y'abantu nyene abashinga amateka abanigura ko gushika ubu hari bamwe mu baganga bakira abagwayi mu buryo budashemeye ivyo babishikirije umushikiranganje mu vyajejwe harimwo amagara y'abantu yari umutumire mu nama nshinga amateka muganga Ridwine Baradana yasiguriye abashinga amateka ko abakozi bo muri ico gisata batakira abagwayi uko vyategerezwa ko baca kubiri n'amategeko n'inkuru ya Egide nahayo
Abashinga mateka banegura ko gushika ubu harawo kwa muganga abagwayi bakigwa nabi uyu mushinga mateka n'umwe mu babwiye umushikiranganje w'amagara y'abantu kimwe mu byaherutse kubona
ya hano kwivuza ndasanga mama afisimbaye agwaye n'umwana we nyine mutoya agwaye atarabuze imyaka itanu bityo uyu muganga umuganga araza aho kubakira arababwira ati Tak punya muka masih syak untuk terus ingin kau bersyukur. Kita kure akan uzenya seringnya. Wah mama di sofa ni kau dah berapa muka wah muka macam ini surango siore kaya ni semua mama tor. Dia nak syak apa tu? Kau si kira ngaji. Agak ti jawab aku ayam lagi. Nuh mudah tu dia tu zakat kira aku ayam. Muka ayam ayam syak ni kau ni. ukwiye kuvugwa hagati y'abantu batatu.
Ushikiranganje Ridwine baradahana nakana ko abaganga baca kubiri n'amategeko y'umwuga mu kwakira kutari kw'abagwayi, ariko muganga baradahana avuga ko atamvuye utuma abaganga badakora neza akazi kabo.
Inyifato y'abakozi bisanzwe uko mu bizi mwese itegeko rirahari, ndumva za mama niko nabivuga, ariko tuzogerageza tuze turakosora. Dusaba kumviriza abakozi kugira ngo bakore neza, nabo nyine basabe ibintu hari icyo batanze. Nta bwitwazo bafise, nibaza yuko ubu ibyo burahari byabonetse no muri laboratwari byose byose bizira rimwe, ni ukuvuga yuko ataruhusha bafise kureka gukora neza.
Kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze hatewe umukono ku itegeko ry'umukuru w'igihugu rikurikiranira hafi ingene abaganga bakora, naho iryo tegeko ritavuga neza ibihano bihabwa abaganga bakoze amakosa ryerekana ingendo nziza umuganga akwiye kugira zijyanye n'akarangamutima k'umwuga. Iryo tegeko ntirigena ibihano byihariye mu gihe habaye amakosa, ariko muri icyo gihe nyene risaba kumuvuza hanwa mu gihe bishoboka ko hitugwa ubutungane, hanyuma inzira z'amategeko zikaba arizo zikurikizwa.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture no makuru cyabandanize mu ntara ya Gitega. Imibanza vy'ubwiherero hamwe n'ibikoresho vyo gutamwa imicafu biracakenye mu bibanza bitandukanye aho mu ntara ya Gitega. Abanyagihugu baho bavuga ku itegeko rijanye n'isuku n'isukura ryo kuwa cenda gitugutu umwaka w'2025 rishinga amahadabo kubarenza amategeko. Kw'iryo tegeko ryashizweho ibikoresho bitarakwiragizwa mu bibanza bimwe bimwe. Abanyagihugu basaba ko hoshigwa imbere guhimiriza kubungabunga isuku no kugweza ivyo bibanza vyo gushiramo imicafu. Aya Gitega twakura mugenzi wacu Aniseti Ntanguvu.
Abantu biyunguruza n'imodoka ku gituro kirizege mu gisagara cya Gitega bashikiriza ko mu gihe baturuka mu ntara zitandukanye kuronka utuzu twa sugumwe canke bibanza byo kwitabariramwo bindi bitoroshe na gatoye kubironka. Bavuga ko itegeko shingiranganje rusangi ryo kuwa cenda gitugutu uyu mwaka wa 2025 rishinga amahadabu atangishwa abarenga amategeko agenga isuku n'isukura riza kongereza umuzigo ku bantu bahanzwe muri kino gihe n'ubukene mu miryango, aho bakongera ko ibyo bibanza byo kwitabariramwo bitagaragara ku rugero rushimishije mu ibyo bibanza ku micafu ituruka ku bishishwa n'ibisigarira by'ifungurwa itabwa ku mabarabara no mu bibindi bibanza berekana ko naho nyene atabisaho n'ibisandugu byagwijwe byo gushiramwo iyo myanda, gutyo baheze birinde kwitagaguza n'abandi bantu bitura ku bunywero n'uburiro butandukanye. Bavuga ko hamwe hamwe ibyo ibanza byo kwitabariramwo atabiriho bitunganijwe ku rugero rushimishije, ahandi naho atandi biharangwa. Aba n'abandi bashikiriza ko iryo tegeko shikiranganje ryashinze amahadabu manini ahasha abarenza amategeko y'isuku n'isukura mu gihe inyubakwa ibibanza n'ibindi bikoresho bitatunganijwe imbere yabyo, gutyo bagasaba gushira imbere guhimiriza gushingiye ku kubungabunga isuku no kugwiza ibyo bibanza kwitabariramwo. Anise Ntanguvu Gitega, Radio Indundi Culture.
Arakoze Aniseti Ntanguvu. Bamwe mu bagize inama nshinga amateka barasaba ko umugambi wo gukotesha amazu ya leta hamwe n'ujanye no gukota yakoreramwo ubuzi butandukanye bwa leta mu gihugu yosubirwamwo, kuko kubwabo ibi bihomvya ubutunzi bw'igihugu. Nigisabo bashikirije kundwi heze aho inama nshinga amateka yari yatumiye umushikiranganji w'ikigega cya leta hasuzumwa ingene amafaranga ya leta mu bice vya gatatu na kane vy'uyu mwaka vy'amafaranga turimwo yakoreshejwe. Ubu rero leta itangaza kwamwe mu mazu yari kotesheje agiye kurangurirwamwo ubuzi bwari bugisemberewe. N'inkuru ya Claire Yakankundiye.
Abo bashinga amateka bashikiriza ko batakira neza ipangisho ry'amazu ya leta canke ayo leta ipanze, nkuko bivugwa n'umushinga amateka Ameline Nganza abona ko ivyo vyohinduka.
Inzu zikoswe amafaranga menshi za leta igasanga ikikota ku mafaranga menshi, ariko izayo abakriva akaba ariyo bagaruka kuzikota kuko zizimbutse. Nibaza imbere yuko leta yotanga izo nzu yobanza ikabona nayo yuko yahejeje kuroswa inzu arizo nyene zayo za leta.
Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka Fabrice Nkurunziza we akerekana n'amazu ya leta atatu akoreshwa ariko aramererwa nabi
cane cane kwa y'amazu apangishwa turabona yuko nka ubuha yakose ayikorera hari igitega mugabo ngahi bujumbura hariho amazu ya ubuha yicaye ubu ari karamusaka akarorero nahahora hakorera ecosat akumusaka
kubijanye no gupanga amazu y'ubuserukizi bw'igihugu mu bindi bihugu umushingamateka Ernest Niyokindi asaba ko hoshigwaho uburyo bwo gukotesha no kugura kugira haboneka amazu gego y'u Burundi
munaikara birabona yuko amaruwa yo hanze mu ambasade atwara amahera menshi cyane bose rero muri arbitrage ibije ikirakora ari abanyide yuko hoba kwiyumvikanisha location vente
kuri iyo myitwarariko umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye yaciye atangura ingendo kuri uyu wa mbere mu ntara zitandukanye z'igihugu ahereye ku mugwa mukuru w'intara ya Buhumuza aho yashikirije ko
kugira dushobore gutunganya neza ibyayo mazu byabaye ngombwa yuko tubanza tugashika ku kivi turavye amazu ya DPI yahorana ngaha kandi atacyari karakora ayandi ariko yibera ari mu abantu itubona yuko abantu bashobora kuja kwirwa barapanga cyangwa baburaho bakorera.
Leta y'u Burundi kabiri ha mu mazipanze amafaranga ari hagati y'ibihumbi 120 n'imiliyoni zirenga 30 mu mafaranga y'amarundi ku kwezi nayo ikabipangishije ku kwezi guhera ku 300 mu mafaranga y'amarundi gushika ku miliyoni 23 zirenga gato nayo mu bindi bihugu leta ipanze kandi guhera ku madorari 200 gushika ku 90,300 vy'amadorari y'amanyamerika
kuri uyu wa kabiri niho rero aya masuzuma yayo mazu yabandanirije mu ntara ya Bujumbura umushikiranganje wa mbere wa leta Nestor Ntahontuye yavuze ko ayo mazu ya leta amwe yahora akoswe n'abikorera utwabo agiye gusubizwa mu minwe y'ibikorwa vya leta hisunzwe itunganywa rishasha ry'intwaro kugira uburyo bwa leta bukoreshwe neza umviriza Nestor Ntahontuye n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi
nkuko musanzwe mubizi twaragiye mu ihinduka muri iki gihugu aho amakomine yavuye ku 119 aza 42 hanyuma ama province ava ku 18 aza kuri 5 ndetse mwarabonye yuko n'ubushikiranganje bwagiye buramera ubuhinduka bisigura yuko ubwo bushikiranganje bisaba nkuko buriko buraronka abakozi nkuko busanzwe butegekanijwe no mu makomine no mu ntara birasaba kandi yuko baronka naho bakorera kugira bose bashobore gukora na cyane cyane bakorere mu mazu ya leta bareke kuja gupanga aya mazu ya leta apanzwe turaba yuko ibisata bya leta arizo byoheza bikayakoreramo kuko niho duheza tukunguka aya mahera rero nayo twahora dupanze tugaheza tukajya tuyakoresha ibindi ni muri ya ntumbero yo gutunganya amahera ya leta bijyanye n'umusaruro bimwe bita mu Gifaransa fiche programme aho uburyo bwa leta yabugwa amahera yabugwa ibikoresho yaba ubw'inyubako buheza bugakoreshwa neza kugira bushobore kubyara umusaruro ibigiye rero gukogwa ni kubitunganya neza kugira aho leta yagirira gahombo koko iharonkere ahubwo akunguko yavyaze umusaruro
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
Munkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza iminsi yose ya kabiri umunsi tuvuga ku ndwara y'intandara muganga Nestor Sengiyumva yanonosoye ivyo kuvura indwara z'ubwonko n'imitsi asigura ko ari indwara y'ubwonko kandi tandukira uwo muganga avuga kandi ko ibimenyetso vy'iyo ndwara biza bukwi na bukwi kandi bikamara umwanya muto cyane nayo ibitera iyo ndwara muganga Sengiyumva amenyesha ko bitandukanye inkuru y'amagara y'abantu yo kuri uyu wa kabiri twayiteguriwe na Risenda Yizeye
Indwara y'intandara ni indwara itandukira nk'uko benshi bavyiyumvira kubwa muganga Nestor Sengiyumva bimenyesha arongera gashikiriza ko intandara ari indwara yo mu bwonko
intandara ubwa mbere twumve ko ari indwara y'ubwonko cyase kugihera kuko harabibaza ko ari indwara yandukira kera mu kibano babonye umuntu afashwe n'intandara bariroka ngo kumbura umuntu amwegereza abazimwandukira cyangwa gutyo tandure yuko ari indwara y'ubwonko itandukira kandi ivugwa igakira
uwo muganga arerekana kandi ibimenyetso urwaye iyo ndwara yerekana
hariho byamenyesha abantu bamenyerewe hano umuntu afatwa bukwi na bukwi akajugumira gice kimwe cy'umubiri canke gice cyose ivyo biramenyerewe akararemuza n'amaso akenshi nta nubwenge bafise hariho gutakaza ubwenge gusa atani bindi bintu bijugumiza bilimwo abagize bya bindi bijugumiza gose ari bihekenye rurimi hariho abadashobora kugumya umwanda mukuru wabo cyangwa umwanda mutoya abatashoboye kugumya umwanda mukuru ni gake bishaka kuva ku kindi kintu akenshi bari ntandara iyo umuntu yihekenye ku rurimi ugasonga ku rurimi birashaka kuba ntandara birashaka kuba ibindi mugabe iyo yihekenye ku ruhande ku rurimi akenshi bari ntandara hariho kumva utuntu tw'udutozi utuntu dutembera mu kuboko cyangwa mu kuguru cyangwa mu kuboko no kuguru hariho ibindi bimenyetso umuntu agahindura nako yigenza ariko bikaza bukwi na bukwi bikamana kenya gatoya bigaheza bigasubira bikamera neza
iyo ndwara rero iva ku bintu bitandukanye aha katubwira ibyo yisa amasanganya canke impanuka umuntu agira
hariho isanganya ry'umutwe yayi ndiyo mwibarabara nimwe yo muhira umwana arakurutse ku gitanda arakurutse cange umugabo aje yaborewe aho bakanya afashe umutwe kubitse ku ruhome cange amukubise ikintu mu mutwe ni kuvuga ngo ni isanganya ry'umutwe traumatisme kanye byabyo mu barabara byabirindi ijya ryo cyose nkikubagurwa umuntu akubaguye uwundi ica kabiri hariho impanuka cange ingorane zibaye umwana ari karavuka iyo umwana avutse arushe cane bimushira mu mugo bazogira intandara iyo umwana avutse atageze bimushira mu bana bazogira intandara igice cyose haba mu bwana canke amaze gukura iyo umukenyezi atitwaragitse imbanyi yiwe ngo ayisuzumishe kandi abyariye kwa muganga ama bo kwa muganga nabo bakamufasha by'ukuri bakamuba hafi uyo o ashobora gucaja mu mugwe wabagira intandara
ibindi bishobora gutera indwara y'intandara n'izindi ndwara zifatira mu mutwe
na ma infection yo mu bwongo reka mvuge ihambaye cyane ikunze gutera intandara mu kwice byinshi kwijana cyane mu bihugu bitaratera imbere cyane naca cyane ahantu hari isuku rike infection bita tenia yo mu bwongo neho cystercosis umugwa wa nyuma ni bya bindi bita ama AVC accident vasculaire cerebral
nize nyifato none zibereye mu kwinkingira indwara y'intandara ni mu nkuru yacu y'amagara y'abantu yo hanyuma
ari senda yize urakoze kuri iyo nkuru y'amagara y'abantu bari baduteguriye ari nayo tugarukirije ko ano makuru yo kuri no mugoroba ndabashimire mwese mwateze amatwi ano makuru aya makuru mwari kumwe yashikirizwa na Kristali Nzarerimana narifatikanije mu bwinga bw'ivyuma na Kerine Bizindavyi mugira ibihe vyiza mwese murakoze.